indundi culture amakuru mu kirundi
tubahe mwiriwe tunabaye kaze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ashimikiye nini kuri ibikuru bikuru kuri uyu wa gatatu hahimbajwe umunsi mpuzamakungu hari w'abagenda n'ubumuga leta y'u Burundi ikabishima higejeje kubafasha naho hari ibikibuze ni mu gihe abagenda n'ubumuga bamwe bamwe bakinegura ku iterambere ryabo rikigoye muri aya makuru ibyuma bidukundiye turabashikana mu bice bimwe bimwe by'intara ya Bujumbura co kimwe no mu ntara ya Burunga ni inkuru nziza ku banyagihugu bamwe bamwe begereye ahari igihomoka kiri ku muserege urahegereye isoko ya gisiyo muri zone Kanyosha mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura kuko catanguye gusanurwa abaho barashima kuko cahora gihitana ubuzima bw'abantu n'ibintu Uburundi burabandanya guhomba abaganga bashoboye ibyo kubaga ibyo byemeje kandi n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amagara y'abantu kuri uyu wa gatatu mu nama igira 25 yishira hamwe bya Afrika y'ubuseruko yo hagati n'umanuko koseska rigizwe n'abaganga bava muri ibyo bihugu mu gisagara cha Bujumbura byose muraja kuvyumva muri aya makuru hagarariwe mu hinga bw'ivyuma na Matiya bona Yesu ijwi ni odironkeje imana mukanyisa Sidonido
Radio Indundi Culture
Nongere ndabahe mwiriwe nari mejeje kubashikiriza mu ngingo nkuru nkuru zano makuru bamwe mu bakenyezi bagendana ubumuga bakora umwuga wo gushona impunzu bakorera muri zone rero komine mu kazi ntara ya Bujumbura bavuga ku iterambere kuri buri kigoye mu gihe bataronka amasoko yo gushoreramwo ibyo bakoze mu gihe kuri uyu wa gatatu makungu yahimbaza umunsi mpuzamakungu hari wabagendana ubumuga abakenyezi bamenyesha ko ibyo biheza bikagira ingaruka mbi ku miryango yabo kukweze kaja mu bukene babona ko leta yoshigikira mu byankenerwa bakenera muri uwo mwuga kuko kubgabo nabo baterera mu iterambere ry'igihugu Diodone niyanzigamiye
Abo bakenyezi berekana ayo makenga kuri uyu munsi mpuzamakungu hari wabagendana ubumuga bashonzera impunzu z'ubwoko butandukanye mu kibanza citwa mu rurimi rw'Igifaransa Atelier de Fille Handicap kiri muri zone rero komine mukaza muri iyo ntara nyene bavuga ko muri kino gihe batakironka amasoko yaho bashorera ivyo bakora ivyo navyo bigatuma badatera imbere
kironka amasoko y'ivyo dukora muri rusangi kuberagira ngo ibihe tubayemo ivyo navyo turabibona kandi turabona ko tubisangiye n'abandi batagendana ubumuga bikabica bituma tuguma inyuma y'abandi mwitera
Abo bakenyezi bamenyesha ko ibyo biheza bikagira ingaruka mbi ku miryango yabo kuko biheza bikayishira mu bukene nk'uko aha aba bavyigana.
Kubera n'ibintu vyagiye biraduga.
Yanza ari ciza mu muryango.
Umva ni ibintu bikomeye cyane.
Mu bisanzwe ni ingorane ziba zinjiye kandi ntiziba zinjiye kuri wowe gusa n'umuryango ubusanzwe ujejwe ko natwe abakenyezi bagendana ubumuga turafise ico tumaze mu muryango turatunze imiryango urumva ko ingorane ziba zinjiye.
Babona ko leta yobashigikira kuko kubgabo nabo baterera mu iterambere ry'igihugu
gusa twose aba leta buramika twubahiriza abantu bajejwe gufata ingingo bakaturaba natwe abagenda n'umuga natwe rega turaho ibintu dukora nako turiko dukora ibintu byiza yo berere iratuzi turariho ibintu byose nta kimwe tudakora
uwo munsi mpuzamakungu hari wabagendana ubumuga wa muhimbazwa ku wa gatatu kigarama uko umwaka utaje washinzwe mu mwaka w'1992 n'ishiramwe mpuzamakungu oni bimwe mu byashigwe imbere hashingwa umunsi mpuzamakungu kwari kugira abagendana ubumuga bashigikirwe mu magara make yabo bongere bafashwe kugira ngo baje mu vya politike ubutunzi n'imico kama hamwe no kwigishwa amategeko abagenga
Diodone niyo yanzigamiye ibintu bisa n'ivyo no mu bagendana ubumuga bamugariye ku rugamba ba muri site mu yogo komine makambi ntara ya Burunga bahisemwe kwiyungunganya kugira bashobore kubaho no kubesha imiryango yabo basaba ariko ko muri uko kwiyungunganya kwabo haraho batoroherezwa n'amakori batozwa mugenzi wacu Serge Sindayigaya yaraganiriye n'umwe muri abo adutegurira inkuri kurikira
umuntu amugaye ukuboko ashobora kugenda genda
cyaje mu bibara bamwe mu bamugariye ku rugamba aho muri site ya muyogo muri komine makamba intara ya Burunga bavuga ko bahisemo kwingunganya mu gukora imigambi mito mito kugira ntibaje gusegerereza nk'uko bivugwa n'uyu twaganiriye
gusa ntabwo umuntu agenda no bumuga namwe murabizi n'umuntu akomeye ngo bose bavuga ko byose bigoye imaze gushika tubiba mwuko turabigenda mwuko turamaze kubumenye unagendisha ku mutumba ndubaka kantu kuko tembagerezamo utudandazwa misanga ndi kuko ndandaza kuko ko tutu ndadukote sheje ama manandu wakama kukahera
aliko na wabiru uko urudana zoya wala kora kugira sumiru mujango weavu ya lugarika kubira makori na matagisi ya sabga na komine kanda dashobora kuyaronga awa ya kore lanao ya shimye kwa kotesha aliko nuwa hakose ya lakoro higichi hilo chama faranga ya hora muha kubira ayo makori nyene
nitu yanabizo kukotesha kubiri kiarigi he nungu urudanda tuwa batanyo roheleta ama kutiba akomine mafango ni nagi kori vyo mwenye mandatiba chandaiva mwisho ndakotesha kubira vyo kuruka nga murudanu uzo ujahari ya naria vyangu wala kushikayo na wana tuma bakacha batandanila ukonda vyifuza bakangia mahera chuna shi mitamu kukotesha utuwa tutunu tutunundu
wagena nuhumba buka kwandiko atachi yali la mboko kuko yachi yaja kukori la mwurimi au akota alima agaheza agatanga mafaranga baka mwurimina asa wako wagena nuhumuga ukoro hezwa mugihibariko bari ngunganya nguku waka matagisi na makuri ijo bibazako jyotuma wagena nuhumuga batabanda anyaba guira gusegereza mwabarabara
sawa na wagena nuhumuga kumogiricho wahindu ya mumitwe kuko umuga buka mbere ni mumutu muna kume mumutu waya pyose ya babifisi chusaba reta kore tanu mpje yu watu wesi muna mando kubafisi ubumuga atashobora kwibuka mu rutu naturiya basaba leta ikuyo tukorohereza muri byo gutanga ikori ikarabika tukorohereza nuwo bagupangiye aravuga ati none jewe kwera amafaranga ndikunda kuriha nikori ndikunda riha ndabona ntibinyoroheriza je aho katuri yara akampanga 130 ubu ageze ku 120 yankoroye kubereke aya matagisi
abagena no umugabe meza kandi ko uwo munsi wabahariwe batawuzi bagasaba amashirahamwe abajejwe kubahimiriza kugira ngo bahanahane ivyimviro kubijanye n'ibibazo bihanze mu buzima bwabo Burunga Serge Sindayigaya Radio Nunikituyo
Leta y'u Burundi yo irashimishwa naho ibyo gufasha abagenda no bumuga mu gihugu bigeze mu itangazo ryo kuri uyu wa kabiri umwunganizi w'umushikiranganje ryo gutegekaniza kazo z'abakozi emergency etabu rijanye no munsi yavuze nko kuronsa abagenda no bumuga ibikoresho byo kwiyunguruza no kubigisha imyuga akabavuga ariko ku impingi kiri ndende kubera ibitigiri byabo n'ibyo bakenera kuri kiramerancien etabu n'umwunganizi w'umushikiranganje ryo gutegekeraniza kazoza abakozi
Iruhande yuko Uburundi bwateye igikumu ku masezerano mpuzamakungu agenga gateka k'abagendana ubumuga mu mwaka w'ibihumbi 2014 turanezerejwe cyane kandi nuko uyu munsi ushitse igihugu cyacu giherutse gushira igikumu no kunyongera y'amasezerano ya Afrika ajejwe gateka k'abagendana ubumuga aha hakaba hari kwigenekerezo rya 2008 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2022 umugwi w'igihugu ujejwe gukurikiranira hafi ibikorerwa byose abagendana ubumuga uramaze imyaka 6 uri ku kivi hari n'ibindi bikorwa byakozwe nko kugorora no kuronswa abagendana ubumuga ibikoresho byo kwiyunguruza ukubigisha imyuga no kubaronsa ibikoresho gushigikira ibigo n'amashyirahamwe by'abagendana ubumuga mu kubaronsa uburyo bujanye no gushira mu ngiro imigambi yo kwiteza imbere impinga iracari ndende uravye ingene bangana hamwe n'ivyo bakeneye turashimiye abantu bose bitanga batiziganya mu gushigikira bene wacu bagendana ubumuga dusaba n'abandi bose kubafatirako ako karorero keza
Radio Indundi Culture
Amakuru yacu arabandanya ku isaha 12 n'iminota 27 z'umugoroba. Abanyagihugu baba n'abakorera mu makaritsiye ya Rubirizi na Nyabunyegeri muri komine Ntangwa mu ntara ya Bujumbura barasaba kwikorwa byo kubaka ikiraro cyo kuruzi Murago haheze igihe bihagaze byose ubira kubandanywa kuko bidoga kwisamboka ryacu ryatumye haba uruhombo rudasanzwe. Gushika ubu nta usigura neza icyatumye ibyo bikorwa biriko biraba imyaka 2 bihagaze bitabandanya ari ku rwego rujejwe intwaro muri icyo gice gwemeza ko rudasiba kubimenyesha igisata ca leta kijejwe iby'inyubako ari naco cari ko kirarangura uwo mugambi no risindu w'Imana
Imyaka iri kwiraba 2 ibikorwa byo gusanura ico kiraro casambuwe n'imyuzure y'uruzi Murago nyene bihagaze mu bahora bagikoresha ntawemeza neza ko yobazi cabihagaritse ariko bavuga ko bababazwa n'ingorane ziriko ziratumwa nibura y'inyubako rusangi abo ni nk'abahora bagicisha ko bidandazwa umwimbo mu by'uburimyi n'ibindi bihanahanwa hagati y'ayo makaritie uyu mudandaza dusanze ahitwa cibitoke muri karitie Rubirizi atatagikozwe ibintu bishobora kononekara gusumba mu gihe cy'imvura isumbi y'igubu
nk'imvura yaguye mu ragura kudo ntaba bagitaba mu kwa kane baje niho ikunda guhumaga akagomba gudura
umuyobozi w'ishure nshingiro rya Nyabunyegeri ishure rimwe rya leta ho mutumba ufise rinaramurira yandi mashuri ari muri quartier Rubirizi washikiriza ko bikogwa by'ishure byahungabanye Jean-Marie niyo nkuru yerekana impungenge ku mwimbo w'ibyigwa ariko gusaba nk'abandi ko ibi bikogwa byobandanya
cyo twakoresha nk'abigisha biyunguruza abaza Rubirizi carama ariko usiko bikiri kugasanga bica bisaba ko bashika batevye bashitse batevye rero kwa gutegura ivyigwa uca baje kwigisha bukeye ikibazo cyane naho usanga n'ubumenyi bica bugenda nabi kuko ushaka gushika ko mwari mwagashaka kuza kwigisha atateguye
twakuye kuri telefone umuyobozi mukuru w'ikigo ca leta kijeje by'inyubako ari naco cari gifise mu minu bikogwa byo gusanura ikeraro cyo kuruzi murago igice cyo hagati kugira ngo tumenye ca bihagaritse canke ryari bishobora gusubira gutangura turamukena ariko ugwego rujeje intwaro muri ico gice guhemeza ko rudasiba kubishikiriza abo byega uyu ni muyize n'indorera hicegera cyo mukuru w'umutumba Nyabunyegeri
urasaba kinga menshi cyane abana batobora imigenderanire y'abana baza kwiga hakurya ushobora gutosika abana bagatwangwa n'abakozi bagatwangwa nkuko vyamabi
ariko mujeje intwaro none muri ko mukuri iki kugira ngo aba batoye ntibagire ingora
turafyizigira kwera turi mu ntambwa yagutse tuzosemerera abicyo abategetsi badufashe cyo dusaba ubuhano ko yoza nimba itawe mari ivyo bikorwa izibire ivyo bifurege yimvye kugira kunde andabakoze ashaka kurengana ku nyakararo batubaki kugira imigendere ya Rubirizi Nyabunyegeri ibandanye ari myiza
kuva impanuka yahitanye ikiraro cyo kuruzi murago rugabura Nyabunyegeri na Rubirizi muri komine Ntangwa igice cyo hagati baye abanyagihugu badashobora kujabuka baciye mu manzi babwirizwa guca kwibarabara ry'igihugu rigice ndabakaje kumanukana hitwa Kivoga urugendo rushobora kuba gwiyongereye kurebure bw'ibirometero bitatu runaduzi tike cyo kwiyunguruza gushika n'imiburi buri ku mafaranga 300 y'amarundi ashobora kwiyongera mu gihe imburi bayaguye
ahitwa Mugisyoho ni muri zone Kanyosha komine Mugere mu ntara ya Bujumbura nyene bamwe mu baho barashima kubona umuserege wahacuzananye kwibarabara rya kabira hazwi nko kurabiri umaze igiho tanguye gusanurwa hafi yahegereye ahari isoko nto bita kansoko ko Mugisyo aho ni mu gihe abanyagihugu baho bavuga ko amazi ahaca yarabangamiye ubuzima bw'abantu ndetse hari n'abaguma bahafira bakorokeyemwo cyane cyane mu gihe cy'imvura cyo kimwe n'izindi nyubako ugwego rujejwe intwara aho muri zone Kanyosha niruhakana ibivugwaho ngo runabona ko hambavu y'ivyo bikogwa byo gusanura ico gihomoka biriko birangurwa n'ikigobo ha muri kino gihe kijejwe iby'inyubako ho naja kuturaro twimigenderanire reka byinshi tubibaze Claire yakankundiye
Abo banyagihugu bo muri quartier Gisyo begereye umuserege uva ku barabara rya kabiri ugani barabara rya mbere gushika ku ruzi Kanyosha bavuga ko bashimishwa n'ibikorwa byo gusanura inkombe z'uwo muserege zari zarabomotse
ibintu ni byiza cyane kubera ikifurege cyacyarabomotse
aha bakavuga ko zari zigeramiye amazu ahegereye kandi ko n'abantu bamaze kuhasiga ubuzima
ngaho meze nk'ahatibiye cyane umuntu arinza kwayo yasubira kuboneka ke yaboneka heza nyiminsi itatu n'abana bariko barahakenera nyene twagira ubwoba
amazu y'abantu yatanguye kuvomagurika abantu bari no mu kwimuka baba ku nzu zegere gifure
bagasaba ko iyo hagize inyubako rusangi ibomotse canke yononekaye ko yosanurwa hakiri kare
nuko hoba hariho nk'umugwi ujejwe kuturaraba ahantu ariko arabomagurika n'ibyo bifurege usanga bica mu makaritie na cyane cyane nk'aya makaritie mato mato niho usanga ibifurege bibangamira abantu bibangamira amazu y'abantu hama bakaza barasanura amazi atararenga inkombe kuko nk'ubu bageze gusanura hariya hepfo impande y'uruzi hariho inzu zatanguye gusiduka
uburongoye zone Kanyosha Moyize Habonimana aremeza ayo makuru ariko akabona ko inzego z'igihugu zijejwe iby'inyubako nka Obuha zoshiraho uturaro hejuru y'uwo muserege
mu minsi iheze twarabateye akamu turababwira ko abene gihugu babangamiwe guhera mu isesero ry'amazi byo mu ruzi Kanyosha cyari cyaramaze kubomagurika hariho mbere n'amazi y'abene gihugu amwamwe yari yamaze gutangura gutwara rero turashima kuko mu minsi iheze baraje batubwira ko bafise umugambi wo kugisanura kandi by'ukuri uwuye bariko baragisanasana bisa nuko bariko bararangiza ku bwangingo twe twifuza yuko bakigira na kuvertire hejuru hose bagashyira kamadari kuko hagati yaho hakurya hari imihana hakuno hari imihana kandi iyo mihana yose irekeneye imigenderanire
harahezi inzwi zirenga zitatu ivyo bikorwa vyo kubaka inkombe z'uwo muserege uri muri quartier Gisyo bitanguye uburongozi bw'iyo zone nta bitigira inyezina vyo bamaze kuhasiga ubuzima butanga ariko abasanzwe begereye uwo muserege bavuga ko kumwaka kumwaka hari abantu bama bahasigira ubuzima baguye muri uwo muserege hakaba hubatswe kuva ku ibarabara rya kabiri gushika ku ruzi Kanyosha hagiye harashigwa uturaro nk'amabarabara ahura n'uwo muserege ariko haruguru no hepfo y'uwo muserege ufise ubwaguke bwa babimetere imwe n'igice uhabona imihana kandi nta ruzitiro ruhari hejuru y'inkombe z'uwo muserege
nayo mu bijanye n'amagara y'abantu Burundi burakeneye inyigisho zijanye no kubaga kuko abaganga babaga abantu babandanya kuja gukorera mu bindi bihugu ivyo byashikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu mu ntamigira 25 ishiramwe ryo muri Afrika y'ubuseruko iyo hagati niyo mu manuko koseska mu mfunyafunyo ishiramwe rigizwe n'abaganga babaga bava muri ivyo bihugu hari kuri uyu wa gatatu mu gisagara ca Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi iryo shiramwe gemera ko libandanya ritanga izo nyigisho ni mu gishiramwe mpuzamakungu OMS gita hamagara y'abantu risanga umugabane wa Afrika ukiri inyuma mu bijanye no kubaga abantu yotamira tuzi
mu myaka 2025 ishize koseska ishira hamwe ry'abaganga babaga bava mu bihugu vya Afrika yo mu buseruko iyo hagati no mu manuko rimaze rishinzwe rimaze gutanga impamya bushobozi 1073 nkuko vyashikirijwe n'uri rongoye Laston Chikoya kandi rirabandanya gutanga inyigisho ku banyeshuri baturuka mu bihugu bigize iryo shira hamwe ariko Burundi bwarosa barosa impamya bushobozi bake cyane ugereranije n'ibindi bihugu nkuko byashikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu Ridwina Baradahana amenyesha ko mu myaka irenga 25 koseska imaze ishinzwe abaganga 15 gusa aribo barose izo nyigisho mu gihe hari ibindi bihugu usanga barose abaganga barenga 300 barose izo nyigisho aha yamenyesheje ko Burundi bukeneye cyane abaganga babaga na cyane cyane kwa benshi babanda nya baje gukorera mu bindi bihugu ari naco gituma yasavye ishira hamwe koseska gushira imbere Burundi mu kwigisha no mu gutanga inyigisho ku baganga babaga Dr. Xavier Crespe aserukira ishira hamwe mpuzamakungu ry'itamagara y'abantu OMS mu Burundi nawe yamenyesheje ko ivyo kubaga bimaze imyaka myinshi bifatwa minenegwe muri Afrika bikaba ari kibazo gikomeye kijanye n'ubuzima nkuko abivuga icigwa kiheruka cerekanye ko igitigiri cababazwe muri Afrika kiri hasi inshuro 20 mu mwaka uravye ivy'ibihugu biba bikeneye mu mwaka nkuko ico cigwa cakorewe mu bihugu 25 vyo muri Afrika cavyerekanye Dr. Crespe yavuze kandi ko abantu imiliyoni 16 n'ibice 9 bapfa buri mwaka ku isi kubera kudashikira ubuvuzi bujanye no kubagwa aho igice kinini kiri muri Afrika yo munsi ya Sahara akaba yahamagariye abafashanya n'ibihugu mu iterambere kubandanya gufasha ivyo bihugu aho yanemeye ko ishiramwe mpuzamakungu OMS rizobandanya gushigikira ivyo bihugu
naye mu bijanye n'abakozi n'akazi umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ko ishigwa mu ngiro rya politike yo kuronsa abakukuruke agahembo kangana n'umushahara bahoze baronswa imbere yo gukukuruka rigeze ku ntambwe ishimishije yabishikirije mu kiganiro heruka guha barongoye ibimenyesha makuru n'abandi bakora ibisa n'uwo mwuga Perezida Varisito Ndayishimiye asigura ariko ko ivyo byatebejwe gushigwa mu ngiro n'abajejwe kubiharura kurikira Perezida Varisito Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi
aho duherukira raporo ya nyuma bampaye ni yuko bari guca baba barabaha 75% muri conseil de ministre kare twakivuze ko naco nyene mu minsi heze bari badugije kuri 75% yuko ariyo boronka mu kurindira kugira ngo tubandanye ibiharuro ni nka kugira twavuze tuti imiryango y'abatwa n'imiburiburi aronke aga hektare mugabo barambwiye bati hektare hariho amakomine n'amaprovense twasanga ata hektare yoboneka nibasigira n'akajese naho zoba are 20 abone ko habonetse iki mugabo entasyo etebone no kuri aba bakukuruke baharuye bakabona bakavuga bati nturonka tugaca du prepare la suite ingere nzogenda mugabo wawe twamaze kubona sokie faisable kuko Jena wabiye ni icho gihe mwamaze kubiharura leti chila bicho yokongeramo kugira turabe icho shikwako. Niho rero bari bashitse kuri icho giharuro cha 75% ubu rero niza nebre yacho nukugenda nyene yega ni vya bindi haje mubona batasa 9 burya biraza ko batabataye akazi kandi n'ibiharuro gusa je mvuga ati none abantu bagize statistique ni nka bya byasa ntoze politique salariale petika salariare haja murazi ukora mu gisagara gipolisi hari nje nagiye kubisunika kandi nabari ba beneficiaries nyine ntivyari bigoye mugabo cenda zubonebwe nabwo burimwo abantu tereza kuzatura abasunika turabasunika uko kera bari bamenyereye gukora bica.
Uyari Perezida Evariste Ndayishimiye arongo igihugu cy'u Burundi ari nana turangirije amakuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba ku isaha 12 n'iminota 38 ariko kuri mwebwe mwayafatiye hagati ndabibutse ko kuri uyu wa gatatu hahimbajwe umunsi mpuzamakungu hari wabagenda n'ubumuga leta ikabishima higejeje kubafasha naho hari kibi kibuze ni mu gihe abagenda n'ubumuga bamwe bakinegura ku iterambere ryabo rikigoye. Ni inkuru nziza ku banyagihugu bamwe begereye hari igihomoka kiri ku muserege urahegereye isoko ya Gisyo ni muri zone Kanyosha mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura kuko cyatanguye gusanurwa abaho barashima kuko cyahora gihitana ubuzima bw'abantu cyo kimwe n'inyubako zihegereye. Uburundi bubandanya guhomba abaganga bashoboye ibyo kubaga abantu ibyo byemejwe kandi n'umushikiranganje ajejwe iby'amagara y'abantu kuri uyu wa gatatu mu nama igira 25 y'ishyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko yo hagati n'ubumanuko koseska rigizwe n'abaganga bava muri ibyo bihugu yabereye mu gisagara cya Bujumbura. Nzanje mafashije kuyatororokanya ndabakengurukire nkengurukire kandi Matiabo na Yesu yamfashije amajwi arabashikira Odironkejimana naye abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu mubandanye mugihagwa n'ibiganiro vya Radio Indundi Kirituri.